hapa Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda, twumvikanira hano Washington DC, hano muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Uwo munsi ushitse leta y'u Burundi iri kikora ikiziganya mwishigikire agateka n'imigambi y'abigeme babayabaga.
Uyu ni Martin Nivyabandi, ni ushikiranganji ministre ushinzwe uburenganzira bwa muntu mu Burundi, avuga ku munsi mpuzamahanga wahariwe guteza imbere umwana w'umukobwa ku isi. Iyi nkuru kimwe n'inkuru ko modoka ya kamyo yagize impanuka igakomeretsa abantu barenga 50 mu ntara ya Karusi burasirazuba bw'u Burundi, ndetse n'indi nkuru y'ubujura budasanzwe mu ntara ya Cibitoke mu burengerazuba bw'u Burundi, zose ni mu kanya gato mu biganiro byacu by'isaha. Turabararitse. Mbere izo nkuru zose zibanda ku Burundi, ariko tubabwire ko mu Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu murwa mukuru Rwanda Kigali, ku nshuro ya gatatu rwongeye gusubika urubanza rw'umunyapolitiki utavuga na leta y'u Rwanda ni umwari Diane Rwigara. Ikibazo cy'amukuru ni ikibazo cy'umwunganira cyangwa se aba umwunganira we n'umuryango we mu bijyanye n'amategeko mu rukiko. Impamvu nyirizina ni makuru yacu ataya saa mara igice mu kanya kari imbere, twongeye kubararika. Tariki 11 y'ukwezi kwa 10 ni umunsi wahariwe umwana w'umukobwa ku isi. Mu Burundi uyu munsi ugeze abakobwa bari hagati y'ibice 6% bari hagati y'imyaka 15-19 maze kuba ababyeyi barabyaye. Ese ibyo biterwa n'iki? Leta y'u Burundi ivuga ko guhera ubu igiye gushimangira amategeko kurusha uko byari bisanzwe. Ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru n'iki kibazo tubikurikirana n'umunyamakuru wacu mu Burundi Eloge Wilikanezi.
Amatohoza yakozwe n'unani gwita ineza y'abana Fenadebe yerekana ko mu Burundi abigeme bari hagati y'imyaka 12-19 bageramiwe cyane no gutwara inda batifuza. Ibitigiri byerekana ko ibice 11% by'abigeme bari hagati y'imyaka 15-19 bamaze kurangura amabanga mpuzabitsina, 7% bamaze kwibaruka, nayo 3% bafite imbanyi yabo ya mbere. Ayo matohoza nyene yerekana ko hagati y'umwaka w'2009 n'2015 honyene abigeme baba 12,000 bahebye ishure bitewe n'imbanyi batifuza. Igisata cyabo cyita hibondo naco UNICEF cyerekana ko ibice 8% by'abigeme bari hagati y'iyo myaka ariho bamaze kurangura amabanga mpuzabitsina, 6% bamaze kubyara, nayo 2 bafite imbanyi yabo ya mbere. Icyo gisata cyemeza ko abakobwa bataroye mu ishure basaminda ku bice 19%, mu gihe abize bari ku rugero rwa 4%. Iruhande y'izimbanyi zitifuzwa, abigeme bari muri iyo myaka banarongozwa akenshi ku nguvu. Esperance Ntirampeba twashyize hamwe ry'abakenyezi bishinze kurwanya malaria na sida, aratubwira imvo nyamukuru ituma abigeme baja kwabirwa batarakwiza imyaka 18 isabwa n'amategeko y'u Burundi.
Akenshi ica mbere twabonye nuko ari ubukene, kuko hariho nk'umwana w'umwigeme kenshi byo twagenda turabona ari nk'igihe nk'umwana w'umwigeme usanga nka nyina dufate nk'imfubyi agasigana nka nyina wiwe, ugasanga nyina wiwe ntacyo yishoboje. Mu gihe nyina we abonye yuko afise haje nk'umuntu aserutse afise amafaranga, uca usanga yikoze kwa wa mwana we w'umwigeme ati nta kundi ja kubaka kugira ngo turabe yuko twobaho, kugira ngo turabe yuko aye batoyi babo bobaho. Urumva muri icyo gihe aja kubaka kugira ngo ashobore gufasha abatoyi biwe, mugabo nawe aratakaje ubuzima bwiwe kuko ahevye ishuri.
Uko guheba ishuri bizana izindi ngaruka mbi zitari nke.
Ubwa mbere nta magara meza aheza ngo agire, kuko mu gihe aciye atwara imbanyi akiri muto usanga agize amagara mabi cyane. Hanyuma kandi uca usanga n'imibereho yiwe idashemeye kuko mu rugo hari byinshi atabaramenya. Hanyuma kandi aragira n'ingaruka mbi kuko urumva mu gihe agiye kubaka akiri muto ni hahandi uca usanga ariko arabyara abana benshi, kandi muzi ko noneho n'igihe tugeze mwobo abana benshi si yaraze, murabona ko kubyara abana benshi ubu ari ibintu ari ingorane ikomeye cyane.
Kugira ngo iyo ngorane ihere umupfasoni ntirampe basaba ibihano.
nuko twovira hasi rimwe mu kurwanya uwo mugirwa wo gushingiza abana babigeme ku ngufu kandi hataragera by'ukuri uwo muntu yafashwe yashingije umwana wiwe hataragera agahanwa by'ukuri uwo mwana w'umigeme aratakaje byinshi kandi n'igihugu kirahahombera byinshi mu bijanye n'iterambere ry'igihugu kuko mu gihe ariko aravyara nk'abana benshi cyane nke abana bakurikirana n'ingoga hariho byinshi adashobora gukora mu bijanye n'imigambi y'iterambere ry'igihugu ari handi usanga aguma atera subira inyuma dutera kamo leta y'u Burundi kuri ico kintu by'ukuri yo gifata mu minwe igahana igashira itegeko igahana umuntu wese yashingije umwana w'umwigeme ataragera canke uwo muntu yubakanye n'umwana w'umwigeme atarakwiza imyaka isabwa n'amategeko y'u Burundi.
Ayo mategeko leta iramaze kwiyumvira kuyakomeza kurusha. Martin Ivyabandi umushikiranganji w'agatekazi na muntu n'iterambere ridakumira.
Uwo munsi ushitse leta y'u Burundi iriko ikora itiziganya ngo ishigikire agateka n'imigambi y'abigeme babayabaga mu gushiraho amategeko no gutegura amapolitike n'imigambi bibakingira ikumirwa mu buzima bwabo bwa misi yose ikanabateza imbere kandi nabo nyene bakamenya ko imigambi yabo ari ntangere mu iterambere ryabo n'igihugu cyose. Ihangiro ry'u Burundi mu 2025 nuko abantu bose bokwishira bakizana mu mateka yabo n'abigembe badasizwe inyuma. Intambamye zifatiye ku migenzo imwe imwe icatsi ndaro mu gihugu ifatiye ku butunzi n'ibindi ko zoba byatorewe umuti.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigeme ku isi watanguye guhimbazwa mu 2012. Uburundi bwatanguye kubushiraho umwaka umwe nyuma yaho. Ku isi yose uko umwaka utashe abigeme bari hagati y'imyaka 15 na 19 bagera ku miliyoni 16 batwara imbanyi batifuza naye abari mu busi y'imyaka 15 bazitwara baba miliyoni nk'uko amatohoza unavyerekana. Eloge wika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Eloge turagushimiye cyane. Tukivuga kandi ku Burundi abantu bagera kuri 50 bakomeretse ejo kwa kabiri mu mpanuka y'imodoka ya kamyo itwara lisansi byabaye ku muhanda uhuza intara ya Karusi n'iya Gitega muri komine Shombo. Ni inkuru yakurikiranwe mu munyamakuru mugenzi wacu Fidele Antoine Sabimana ukorera mu burasirazuba bw'u Burundi.
Uwo muriro wadutse ku ibara riva mu ntara ya Karusi rija mu ntara ya Gitega waturutse ku ikamyo ipaki y'igitoro yagize isanganya igeze ahitwa Inyamabuye muri komine ya Shombo intara ya Karusi. Abari bari ngaho bemeza ko hari abaciye bihutira kuzana amabido n'indobo kuvoma iyo kamyo. Severino baradingitwa yari aho habereye isanganya nawe nyine akaba yarakomeretse nubwo avuga ko atari karavoma igitoro nk'abandi aratubwira uko byagenze.
Mu isanzwe nari mbuye mwanga kurandura ibiharage n'ibyo haruguru nzanumva imodoka ihenutse turiharage ngaza kuraba hama ngiye kuraba abantu baraza barayora ivyariko biraseseka ruga yaruca rumera kujya ku muntu avyo nyine twese n'abari kure twaciye dushikiye mana naje nawe bagurutse ndi kuru
we ntiwari kuravoma ibitoro
nambaye kurandura ibiharage
ariko hariho bariko baravoma igitoro
bariko bayora nyene ivyariko birameneka vyariko biraseseka hasi n'abari mu mugazo barashikiriwe bashi.
Uno musore we aremeza ko yabonye uwateje uwo mucanwa.
Sanswe twariko turarengana turiko turahita aje umushoferi atwara iyindi kamyo itari yapine Gitega carayihagarika ayihagaritse asanga abo bandi bamaze kugira ingorane abo bashoferi yaguye hanyuma aca babwira ngo nimwigire inyuma aca babwira nimuhe kibiriti amaze gusaba icyo kibiriti kiyatura kapito kajya aye akavamo amavuta ya mote caragaturira gaturiye caraterera mu iyo modokari abantu bose bariko barahita niko gushikirwa n'umucanga.
Uyu musore ati uno muriro waruteye ubwoba ko warandagata ku bantu bahita.
Njye nariko ndarengana mu bisanzwe mpita kuko abari kuba baravoma barashobora kuba bariho mugaje ntariko ndarengana kuko uko warengana uguke kari kara arakana wasanga uriko ufashwe.
Abagwaje bahuye n'ivyo vyago vy'isanganya y'umuriro bafite amakenga yaho bazokura amahera yo kuriha amafagitire. Yeremia Kadende n'umwe mu bagwaza ayo makenga ayasangiye na Suzana Miburo umutamakazi w'imyaka 61 agwaje umuhungu wiwe yahuye n'iryo sanganya ry'umuriro.
Cyo bimaze kumva yifite ibyo bararikuye naravuye muhira ndagenda sanga umucyama watse hano wase abantu usanga bariko barakoma induru ngo abantu batikiye ukuntu iyo sanganya yabaye yarabaye ukuntu tucyari cyufite kuko nabana bari bavuye ku mashuri barashikire ugaruka urimo twovuga yuko rero twege bene igihugu ico twosaba twosaba yuko bo dufasha kukubera harimo abishoboye nkujya mutama n'imasikini afise ukuboko kumwe hariho n'abandi batishoboye kandi ni nka twese niko bimeze nanoyi ni impuzu
Petero Nkurikiye yavugira ubushikiranganji bw'umutekano mu Burundi aremeza ayo makuru akavuga ko umugabo w'ubwenegihugu cha Tanzania yikekwa kuba ariwe yateje uwo muriro yamaze gufatwa n'igipolisi ku mvo z'amatoro Petero Nkurikiye yagiriye kasa abanyagihugu baba ku nkengera z'amabarabara cako bene ivyo biduga bitwara ibitoro kwirinda kuja kuvoma ibitoro mu gihe habaye isanganya y'ivyo biduga uwo muvugizi w'ubushikiranganji bujeje umutekano mu Burundi aravunira kagohe abo banyagihugu ababwira ko bishoboka ko ashobora guca haduka umuriro uteze isanganya ikomeye nk'uko vyaraye bibaye canke bikaba bibi kuruta ku makuru avuga ko bari abasize ubuzima muri iryo sanganya Petero Nkurikiye amenyesha ko atawapfuye ariko hakomeretse abashika 50 muri abo 15 bakababaye cyane muri komine ya Shombi ntara ya Karusi hagati mu Burundi Fide Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
urakoze Fide Antoine Nsabimana ho mu ntara ya Gitega na Karusi mu ntara cy'Ibitoke ho ihana imbibi na Karere ka Rusizi mu Rwanda haravuga ubujura budasanzwe turavuga miliyoni zirenga 8 z'amafaranga y'amarundi zaribwe mu bubiko bw'ishyirahamwe ryo kubika no kugurizanya ryitwa COSPEC mwijugije kwa kabiri kiraho uyu munsi kuwa gatatu muri komine Mugina umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri ako karere ku Burundi Evariste Nzikobanyanka niwe uduha ibindi bisobanuro
abakorera muri iryo shyirahamwe batashinye gutanga amajwi ku nsamiriza y'Ijwi ry'Amerika bavuga ko batonze kuri uno wa gatatu basanga umunyezamu ari muri rinini bagize barinjira aho bakorera basanga inzugi zirakatuye ububiko bw'amafaranga coffre fort bunahaye amafaranga agera ku miliyoni 8 n'ibihumbi 700 yasahura ukomba amazi ababika udufaranga muri COSPEC iri ruhande y'isoko ry'inyeshenza yaraye isahuwe bari rwafuse umunwa mu gitondo cy'uno wa gatatu babuze ayo bacira nayo bamira
avyakiye nabi kuko twe kabanywanye ko habikira bizadushimishije cyukuri iri bagi COSPEC ntiyatunejereje byatuguye nabi kubona ahantu nkaha niho umuntu yabikira udufaranga twiwe azi neza ati umwanya n'umwanya ndashaka kujya kutwaka yifashisha mu muryango ubu rero tuko turiyumvira ati none bigiye kuzogenda gute kudufaranga kuba tututwaye
COSPEC nyeshenza iri ku mugwa mukuru wa komine Mugina yahora irarirwa mu ijoro n'umunyezamu umwe uwo nawe yahawe iboreza droge n'abaraye basahuye iryo shyirahamwe aca asinzira iryo guherayo byemezwa n'inyamiramabi zivuga ko abibye bakoresheje ibikoresho bikomeye mu kumena coffre fort ibikwamo amafaranga abahora babitse amafaranga mu kigega cy'iryo shyirahamwe ry'abigenga basaba amatohoza no gucungera bihagije umutekano aho hose hari ubutunzi rusangi
abasarukira ishyirahamwe rya COSPEC ko bohashyira igipolisi akaba ari cyo kirarira ayo mabanki kuko gutora umunyagihugu ntacyo ashoboye kuba yorarira umutungo w'abenegihugu ntacyo ushoboza kuko n'inkozi y'ikibi irashobora kuza ikamugirira nabi akabura ukuntu atabara akabura n'ukuntu atabaza kuko abararira rumwe
ntibagweze igipolisi none umuntu afite kupakupa ararira amafaranga mutanu kupakupa bojya wowe wororira amafaranga ufite kupakupa ngo nizamo ashwe nimwongereze umutekano
ubutegetsi bwa komine Mugina buremeza ubwo busuma mu kigega cyo kuziganya no kuguranana ku isoko ry'inyeshenza Yohani Bazira umuhanuzi wa musitaneri wa komine Mugina ajejwe iterambere avuga ko ubusuma nk'ubwo bugize iminsi bwibonekeza avuga ko hari kigiye guhinduka
si COSPEC Mugina gusa bivye amaze iminsi yibonekeza ubusuma bwo kumena amakiyosiki y'imbaho mu isoko ry'inyeshenza aho aheruka kwibwa amakiyosiki yashika abiri uno munsi rero mu joro ryake abasuma batashoboye kumenyekana barabivye muri COSPEC y'inyeshenza ariko amatohoza acabandanya COSPEC ku murango hahirwa abapolisi bacungeye iyi banki mugabo mu ijoro abapolisi baharara ahubwo tunumenga vyohinduka abapolisi bakarara mu ijoro ku murango akazabanyezamu basanzwe kuko na hantu hatuka amafaranga bene gihugu nkubu idogo ni nyinshi
muhanuzi wa mustaneri wa commune Mugina aje rw'iziterambere cyo kimwe n'abakozi bo mu kigega Cospeke barahumuriza abari barabize udufaranga twabo muri cyo kigega bamenyesha ko ikigega cyabo kigiye kubananya gikora kandi ko amafaranga yabo bazo yaronswa bagasigura ko ico kigega cyari cyaratanze ubwishingizi assurance mu gifaransa inyamiramabi z'imugina ziza zatanguye amatohoza umuntu umwe azo yahagariswe uwo nawe nuwararira inyubakwa z'ico kigega Cospeke casahuwe n'abantu gushika bataramenyekana muri komine Mugina y'intara cy'ibitoke Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
bikomeje kuba amayobera birumvikana Evariste abakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikirira ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kumenya no gusobanukirwa ibijyanye n'imyifatire ya muntu no kuvuga n'imyifatire y'ikiremwa muntu ni ikintu abarundi n'abanyarwanda benshi badakunze gusobanukirwa ku buryo bunoze bikunze kugaragara cyane mu Rwanda no mu Burundi kubera ko hakunze kuba intambara n'ubushyamirane budashira hagati y'abaturage impuguke no kuvuga umuhinga muri ibyo bibazo ni médiatrice ni baruta psychologue mu gifaransa niwe wari umutumire uyu munsi mu kiganiro muri Isanga yavuganye n'umugenzi wacu Oriane Itanishaka atangira musobanurira uwo mwuga we ukuteye
psikologi cyangwa uwize ibijyanye n'inyifato ni umuntu yahariye ubuzima bwiwe gufasha abantu bafite ibibazo bitandukanye bijyanye n'ingene bamerewe mu mishaha yabo cyangwa bagwaye kuko hari indwara zitaba zikeneye umuganga bagiye tumenyereye ziba zikeneye kumvirizwa no gufatwa mu bundi buryo bwo kuvurwa atari bwo kunywa umuti psikologi rero cyangwa uwize ibijyanye n'inyifato afasha umuntu kurengera ibyo ari karacyamo cyangwa imbere no gukinga kuko hari igihe usanga bikenewe ko umuntu akinga atarindira ko ibibazo bishyika cyangwa ngo bimurengere
ababitsura none mu gihugu bakunze kuba bakeneye gufashwa mu bihe bibazo by'ubuzima cyane cyane
hari ibibazo biri rusange nk'ikibazo kiri nko mu muryango cyangwa kiri mu rugo cyangwa kiri ku muntu wenyine ubwiwe mugabo ibikunda kugaragara cyo tubona muri imyaka itanu tumaze turi ko turarangura ino mirimo nuko indwara iyo bita depression iza imbere y'ibindi abo twakira benshi usanga kenshi iyo ndwara y'uku ba imwe bita kabonge sindi nyana kivuga neza mugabo ni muri iyo ntumbero ni uko nyana gisigura kumwe kumva umuntu ababaye kumva yo n'ukwiyahura kwiyahura kumva akumva isi umengo arayikoreye ugasanga ubuzima bwiwe bwikoye burabishe nibo benshi usanga bagwiriye mugabo n'abayabaga kenshi na kenshi
duhereye kuri icyo kibazo nyine cya depression akabonge ahanini duhereye aho nyine akabonge kuri benshi gategwa n'iki kugira ngo umuntu agire kutiyumvamwo ubuzima ko bumushimishije na gato
birashobora kuvana akarasho birashobora kuba hereditaire birashobora kuba indwara y'akaronda imwe bita akaronda hari umuntu yayirwaye mu muryango ugashobora kuyirwara cyangwa bikava ku bintu umuntu ariko aracyamo mu buzima usanga adafite insiguro bikamurengera bigahita biheza bigatuma ubwonko bwiwe budakora nk'uko byategerezwa ugasanga hariho uduce nkaburamubiri bimwe bita amahormone atari karakorwa ku rugero rwiza cyane cyane nk'ibyo bita amadopamine cyangwa amaserotonine ikindi nacyo ni igihe ushobora gusanga yahinduye aho yahora aba ugasanga yavuye ahantu hadakanye agiye ahantu hakanye cyane ibyo nabyo nyine guhindura klima cyane aho usanze ubaye nabyo nyine birashobora gutuma umuntu ashobora gushyikirwa n'iyo ndwara ya depression ni ukuvuga biva kuri byinshi ushobora kuba hari ibyunyunyu abuze nk'ibyo bita amanyeziyomu cyangwa ibindi byunyunyu usanga adafite mu mubiri bigasaba nabyo nyine gutuma bimuhanda
bimutuma
ahuha nimba ari ukuntu kivuga mu kirundi ugasanga arashyikiwe n'uko kurwara iyo ndwara ya depression
none abakuze n'abana ukuvura kwabo kuratandukanye biba bimeze gute nk'umu psikologe yafise umuntu akuze n'umwana technique cyangwa ubuhinga buratandukanye
biravana umwana burya arafite ingena bugwa hariyo nibipimo sanga umugirira umuntu akuza atari byo umugirira kubera umwana mutanzwe ntavuga byose ko yatabarakura hari ubundi buhinga umufasha kugira ngo ugirire ipimo urabe izo ngorana afite hariyo nk'ibibita tese ya desen ya famiye cyangwa gucapa umuryango wiwe cyangwa kugira ari bya amafoto umwereka akakubwira ibyo abona n'ibindi bitandukanye nahenze kubisigura cyane kubera afite turakanya ko bagasonyi mugabo uburyo ufashe umwana n'uburyo ufashe umuntu akuze uratandukanye mugabo ntibutandukanye cyane.
None ibibazo bikomakomeye tuvuge ibibazo byo mu buzima bw'umuntu akuze nko kunywa birengeye buri munsi, kugira ishavu rirengeye, gukubita uwo mwubakanye, usanga akenshi biterwa n'iki? Nk'iyo muri kumuravura abantu usanga hari ikintu bafitaniye ku isano abantu nkabo?
Mu bisanzwe nk'abantu bubakanye dufatiye nko kuri icyo burya abantu ntibubakana gusa ari babiri gusa, umwe wese harimwo akana muri we icyo twita enfant intérieur. Ni ukuvuga nimba umwana yaragize ikibazo mu bwana bwiwe ahamagakura wa mwana aracyari muri Matayo, nimba ariko aratumbiza Mbabarire witwa Matayo Mbabarire na Karorero Matayo kakana kari muri Matayo akuze, uwo mwana rero yagize ibibazo na Marcelina cyangwa Maria wakana n'undi akuze, bubakana ari bane mu bisanzwe, umwe akuze n'undi mwana. Abo bana rero bagiye baragira ibibazo rero bitandukanye, bagahura baragize ibibazo cyangwa umwe yaragize ibibazo, ni ngombwa ngo babanye bimukoreko. Ibyo rero bishobora kuva kuri icyo cyangwa ugasanga hari ibintu bishyitse mu buzima nk'ibyo twita nko guhahamuka cyangwa traumatisme, hari ibintu byabaye mu muryango ugasanga birabababaje, ugasanga babuze nk'umwana cyangwa babuze umuntu cyangwa ugasanga hari ikintu cyashyitse, umwe yavuye mu kazi undi yagize ibindi bibazo, ugasanga byamuteye uruhagarara mu mutima, usanga rero bashoboye kutabana neza.
Nk'uko uvuze ku bibazo by'abantu bashobora kuba barahuye n'ibibazo, ashobora kuba yarakigendanye ico kibazo imyaka myinshi cyane, hari icyizere cy'uko umupsikologe yomufasha naho tuvuga ikibazo yaragifise nk'imyaka 20 uwo mubabara yarawugendanye ico gihe cyose cyangwa uko akakwabonge yarakagendanye imyaka 30-40, umupsikologe yomufasha akava muri ubwo buzima muri ivyo vyumva
cyane gose, kuko umuntu araduga arajya mu bwana arasikira kajya kana k'imyaka 2 umwaka umwe imyaka 3 noneho ubunya duhiriwe duhishije kubera ubuhinga bwo kuvura ubwo bita hypnose bwarashyitse mu Burundi, ubu buriko burafasha abantu, kuko turafasha muri ubwo buhinga abantu batandukanye, ugasanga umuntu amaze nk'amezi 6 adasinzira seansi imwe canke umuvuye rimwe ugasanga ariko arasinzira normalement oriye yuko afata imiti n'iyindi peut-être usanga ifise n'ingaruka mu magara y'umuntu canke ataniti mufasha kuko umuntu ataba yatoreye imiti ikiba catumye adasinzira. Tugarutse rero ku muntu afise ibibazo bitandukanye, uduga mu bwana ukajya mu buzima murajyana, aba yakugiriye conscience cyangwa aba yakugiriye icyizere, muraheza mukagenda mu buzima bwiwe kubera urumva bakwizeye, mukaraba icyabitumye, hama mugaheza mukagenda muravura ibiguma uko byagiye biraza nkora mbona by'ukuri mu maseanse make nk'uko tuyita mbwangira nk'amasaha y'iminsi mikeya, ugasanga umuntu yatembere cyane ku buryo mbere bitangaza wasanga yarafashe nk'imiti bikananka, ugasanga ibyo birahije bikamufasha.
Kuri icyo nyine abarundi baba bijukira none kurondera gufashwa n'umuhinga mu myifato muri iki gihe
biriko biraza mu ntango, niho umuntu yabona nyene ko abantu bagira amasoni bumva umengo kujya kwivuza ku psikologu umengo baragusenga, ariko ubunya ndiko ndabona abantu baruguru umuntu atandukanye Ruyigi Bubanza Kayanza babiri imizi, ugasanga araje kukubwira yuko amaze igihe atari karasinzira ibintu akamufasha. Biriko biraza kandi nibaza ko abarundi bakwiye kumenya yuko ibyo ari ibintu bisanzwe kujya kwiza ibijyanye n'imyifato, ntibisigura kugwayo mu mutwe cyane sinda uwize ibijyanye n'imyifato ntavura abantu. abantu bagwaye mu mutwe abantu bagwaye mu mutwe bavugwa no bica mu psychiatre ujya muganga yize nyene byo kuvura mu mutwe ariko mu psychologue afite akamaro ko gukinga ko gufasha umuntu ataragwara mu mutwe ngo agware arembe kenshi mugabo ni umuntu yagwaye mu mutwe arabona no mu psychiatre mugabo ni ngombwa ngo amaze gutora mitende kwere rya miti agaruke ku psychologue kugira ashikire cyake ni cyatuma yagwa agwara kuko imiti ijya ni nka mabekiye niki kubaza ngo mbega byagenze gute ngo wabaye iki ngo byagenze gute do imiti kuvuyemo warugwaye usubira ukongera ukagwara umva hagufata imiti ubuzima bwa bwose ingoma ngo umuntu agaruke ku psychologue yinjire mu miti batemberane mu buzima bw'uwo muntu hama bagarukane amagara meza
turagaruka mu kanya ku buhinga wavuze mukoresha bumwe muri bwo wavuze harimo bwitwa hypnose usigurire abatwumva neza na neza ingene ubwo buhinga bukora hamwe n'ubundi ariko nkuko mubizi kino ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi biradishwe rya Amerika reka tuje ku murongo nabo nyine tubakaryo duhere ku witwa Joel wiriwe neza Joel
wiriwe neza
urahora komeye
inda ndakumenda shimwe
ni byiza cyane kibazo cyane cyumwe
Mwaze mabisori zo mtumire.
Kumba.
Najira ngo ndamubaze. Ko avu ko ari kutubwira ngo baravura inyifato. Nabanze yuko abantu benshi dufite inyifato zitandukanye. Bahuje inyifato. Hari ubwo yaba afite bisabwa ko nta muti n'umwe batanga sinzi n'abatanga ishinge hari ubwo yaba afite n'ibikoresho akoresha mu gupima umuntu ufite izo nyifato cyangwa ni ukumureba gusa ama akagira akaba yamuvura ni ubuhe buryo akoramo mbega nko mu gihe byashitse umuntu ufite inyifato wenda tuvuge zikabije zishobora kuba zamugira nabi zikamushika nko ku ndwara y'ibisazi icyo gihe iyo zibaye indwara z'ibisazi bamufashe iki bigenda gute ikindi nashaka kumubaza abapsikologe bavura indwara zari zose zibonetse cyangwa bavura izo z'inyifato
urakoze Joana reka twakire
nakoze namwe n'iki nabi mba kubabaza
twakire na Dieudonné Dieudonné uratwumva
yego ndabumva ndamugize umutumire yego nashaka kumubaza kwanza yakurikira karavuga ngo cyo kubura kubera gusinzira nta byo yonye ndagifise kandi ndakimaye nk'imyaka myinshi nko mu ijoro ndashobora kumara ahinse nene usanga ndajyamye mu ijoro nasinzira nk'iminsi ibiri cyangwa iminsi itatu nkabareho numvikire ngo ndajyamye nawe yo bigafata nk'umwanya muremure ndashobora kuza kuburiri kuryama ngo dufate nka saa mbiri saa tatu nicyo saa yine ngo dusange nje gusinzira isaha saa saba saa munani gutyo usanga nk'ayo masaha usinze maso sinabona ashobora kumara amadeju cyangwa utuwaju ntajyane ariko bijya vuga ati umuntu ariko arasinzira aho yicaye ntibikunda kushika cyane nicyo nagomba kumubaza ikindi nacyo ariko aravuga ati kuri izi zo kuvura sinzi yuko kuba ari ukuvura cyangwa gutanga imiti cyangwa ari impanuro cyangwa ibiki ashobora kubwira ushobora kugenda cyangwa ukabwira uku n'uko nibyo nashaka kumubaza ikindi nacyo umutima byo nakunda kumva umutima wiruka cyane kandi n'ubu buri ko biraduga nkumva umutima umenga harajya nk'ikintu mbona uyu mutima urahwabutse nyine nkumva umenga n'ikintu kinkanze nyasengera n'ubwoba cyane
mu bisanzwe hariho ibipimo yabaje ko hari ibipimo hari ibipimo mugabo si bijya byo gufata amaraso cyane kugira bijya nka bijya byo kwa muganga hari ubundi buhinga abizi bijyanye n'inyifato cyangwa psikologe batwitangiye imbere bashyizeho hariho amatesti atandukanye hariyo bita teate ariko yatwumviriza ntibasa kubisigura cyane hariyo bita teste de l'orcha hariho n'andi matese bivanye iyo umuntu afite nk'uruhagarara hariyo bita teste de Hamilton ayo n'ibipimo usanga ushobora guha izo ni zimwe ni nyinshi rwose rise sino
ariko madame niba ubwo buhinga iyo buze ayo mateste ni ibibazo bishura canke bashatse kumenya niba nk'uko babivuze bamwe bavuze ati ni inshinge canke nihe ni ibibazo bishura kugira ngo bamenye neza izo teste izo ari zo
harimo iby'ibibazo mugabo hari n'izo amafoto canke hari n'izo umuntu asaba umuntu gucapa cyangwa gushushanya ibintu cyane cyane ku bana nibo umuntu aheza akabaza abwira gushushanya kubera abana udasanga baganira cyane bataba barakura ngo bashere kugubwira ibintu byose batayivuga rero muri uko gushushanya nk'ibi bindi n'amashusho n'amasanamu baha umuntu rero ibyo onya bidufasha gutahura uwo muntu tuba turiko turafasha
uwo ni umuhinga mu bijyanye n'imyitwarire ya muntu n'inyifato y'ikiremwa muntu Mediatrice Nibaruta mu kiganiro muri Isanga yagiranye na mugenzi wacu Liane itanga ishaka mu kanya gashize ikiganiro mukomeza gukurikirana ku maradiyo yanyu ariko kandi no ku rubuga rwa internet ndetse kuri Facebook yacu kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nange Etienne Karekezi nongiye kubashimira kandi nshimye n'abadufashe gutegura ibiganiro ndetse bari ku buhanga bw'ibyuma hano mbifuriza kandi umunsi mwiza no kubeza gukurikira gahunda zacu zijyanye n'ibiganiro byacu bya buri munsi cyane cyane mu kanya gato isamani gice hari amakuru mu karere no ku isi murakoze mwese.